Lala, twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio Hijwi d'America, isanganira I Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda, urundi mutukomera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutukomera ku FM 104 n'ibice bitatu mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ni Frederic Murikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politike, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo vya politike n'imigendanire mu Rundani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishirahamwe Parsem, ishirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru w'Urunani Kira Burundi. Bashingantahe mwese, mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro. Nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiyeko, mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo. Mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri biraba byiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamarije ico nduvuga ni uko ubutware tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza, mu ngo zoba ari imyaka indwi, abashinga amateka n'abandi batsoba bayoboye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero jewe ico nibaza ni uko amatora yamapfa mu mashavu, umwe wese yotsinda ishapfa. Tukamenya yuko amatora ni intambwe, igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu macambo bagiye baravuga hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabingene bo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma ari rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu, abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi buragene bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro.
Misanzwe ingingo ari nk'iya sentare nta byinshi umuntu ayivuga ko ayibuza yakira nyine, wumva ari sentare rero ko igashingira ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo, kuko umva ni sentare kandi yunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari yatabyaryoheye bitaryoheye cyangwa byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro, kandi urumva banatuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa ingene aba yatunganyijwe, kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kugira mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barashaka kuzahabwa tuti ibitwara bibonye kumbure two bitunganye uku yokura imari gusumba ihako wasanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare biza iyubahiriza ibyo birinda kuba bashaka kwitumanya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavuga bati turagukeje vraiment hari nkasubirwamo yimbira yo kwibyo ni kwibuga bigenda birisuganya mu gutera imbere ibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bakepa imbere mu bijyanye no kumanya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
ka tugaruke kuri mwebwe mu shira ntahe mamesa naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwavyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu remera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi buye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze ukubite ntahe gashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu no gukenguruka hanyuma ibindi nabyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirizwa nshingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être yuko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavuriraba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo by'u Burundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyine bokebukanya barari nyine bazikosorera hamwe atari ibondo by'u Burundi bisubiye kwasi ku buzima
Faustin Ndikumana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga ati ikipe canire kandi ibyo ni ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi yifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunukunuku nico gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwirizwa gufatirwako kugira mu kuza barategura amatoto tutunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare ajeje kubahiriza ivyo shimwe kuko twari ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazava kibasha atahajewe nk'ibisubizo ndabona ko natsinze kandi ahubwo ndafisise uwuhejeje gutsinda uhejeje gutoma nimvira yuko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana akango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyubakumye ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyene nico gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare birashobora gushaka tubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agasidwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyine bo ni sentare nta kundi mugabo kumi yo sentare abari yanyuma itavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu icyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba icyo ari kuba rero gikomeye cyane ibintu
byo byashize katugaruke kuri mwebwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu vyose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye n'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yari igeze kuvyivugira mu ntuzo nya mu majambo yake arashikiriza Burundi n'abarundi giye ariko ari yabamaza hariho ibitari bikiyagirane kura ivyerekeye isesa kugwa tubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibiri bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yarabivuze ati je ntabyo nshaka ntibizoba n'imwantora abarundi ro bareba mutoye sentare niko yarabishikirije adaba amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi.
Egome ico kibazo cy'impunzi turakigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushira nawe Faustin ndikumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha.
Ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuga gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu kirimo biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe kumviza bose akabigera atakuba mu ofisi by'imviri iki gufasha yuko ubu umwuka nabo barundi bose bari hanze biyumva nk'ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezererwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicara hamwe bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene, ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri iby'igiturire idagati y'akazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nabo byayivuze n'abikora utwabo bagahereza bakarura ikibanza cyo gukora utwabo mu mwidegemo kandi ibyo rero gituma nanjye mvuga ko ndabishisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi iwabo hari kwa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko twatasa n'utahuje ibyumviro aravuga ruhuje agati y'akazi na muntu by'igituriye kutazihangana abicanyi kutorahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro ni ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine ugiye birahinduka
yego mereka
ko nani bizira hinduka aho bahari umugambo ari wahagumye haraba haje system nshasha niko twagiye turanabibona
mushe na he bari cha Kaloizi na mwenda bona kona kanya ikana telefone za zagoranye nashaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane kuvyerekeye ikintu muri ranak na muri kira Burundi mwakiriye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cyo Burundi
o ingingo twa yakiriye urumva ifite sentare ishikirije ingingo hanyuma nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo ya sentare ubaheza ziza shingiro atahandi yungururizwa cyo byakira hanyuma kandi nuwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi biba biri ngaho bitaba bimeze neza ubwiza gutorera umuti nabyo nyine rero Tuhaeza tukami usawa ni chuki tuma ni waza koni nama na rigwe ya rigwe hizyo njene kukira ngutegure.
Mwajamu make vizyo wino mwifuza kwe urangura nibi?
Vizyo wino tukifuza kwe urangura mwawona mwiki na jihugu mwravizi uruundi uli mwihugu vikenye chani. Abarundi barakenye anina chuki tuma usa angambele na matora hama hari mwivu nenge wabuwa ngumundu wa mwari tunugira tole kwera kenye. Kama kano kini chani hiki zaga cha tora na avi kasangane mambapu kayu kukigena na avi kwetu kicho ni chambele ukeni mwarendu kukiru chakabili tuunga jiji huku kusanga zili mkawuli kamwe nilisabi kamwa na warundi bosi jenabdi wabugiza kukicharina ikini chaga tatu urabona yuko tulafise wafungwa menshi wafungiwe zi mviro abo tulasaba ko bore kugwa ichaka harimo ndufise nizitahe zize kutufasha kubaka igihe
ego me mushe na he mamese basuye ko ikibazo c'impunzi mwa kivuze cyane rwose ikibazo c'impunzi mu kige ni kibazo gihambaye kuko gushika ubonaho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze igihugu haba mu bihugu bihana imbibe no Burundi haba mu bihugu vya Buraya na hari muri Afrika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ubwiye kurongora Burundi uyaraye ashikijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze guryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfukana abo musangiye gukira bakoriwe mu gahinga aze yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu vyabo no mu vyabo ereka niho niyo nziko itsohetse kakabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye gukwira vy'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho mu kutuhanye imbire Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si vyiza cyane rwose ntibigeje agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri kishobora kuramye n'ibitorongera kandi yari yarasanzwe kandi yari barakirakije ahubwo baca babandanya bakanacyo kibazo kibiri mu bya mbere cy'igihugu
Faustin Kumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane bose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afrika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kujijura abarundi bose ngo atahuke niyoba nkiye
bwa mbere hoho no gwapari guprofita sinye na gwa mchirundi gufatira kuri muka mshashuje burya ari umurongozi mushasha habari gihimbi hanyuma nkuko yo kumva ki umukuru ahujya byanditse yuko umutegetsi abari umusuku w'abarongoyi akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngirageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza kagira gute yakumbiriza igihamba urya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mu kabantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu bashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 uzifite ngo ashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo avuze ko kwezo nationale yo guhera kuri kandi birashoboka kumva abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbari cha Kaloiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi na kikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano yarusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bico gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba ibiganiro dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutavugana mugabo umaze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kuza kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kitabo ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abari impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziriya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi nico gituma tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negosiyato by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye bigiye inama bigira Imana nibaza ko ari byo bibazi
yego mushana Faustin Ndikumana mwishyirame parseme muri akanguriye abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi badatera imbere batera imbere gatoyi bagasubira inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politiki eka imitumba eka ruswa ibintu byokorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo n'ibihe majamake
mu bisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko ishobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise wari usanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraja mu mabwiriza shingiro abanyepolitiki babishyira mu ngiro bwa byarahinduye ingendo secret de l'imie en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kwitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumviriza abantu abashikiranganji amashyirahamwe akarwaruka iyo rero ngo dishoke desi deja irarimye iyo uwo mwuka uhari ibintu biratera bikaze birayifununura bije imbere nicyo gituma rero nibaza yuko urambye baho igihugu cyari kigeze hari hagenda kabisa yuko izo deba zisubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuba nyine ingingo nyine guha gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyiyumviro bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwasi uva guhura umwana cyangwa n'ibiki buryo umwasi wotuba ari umunyamahanga ashobora kuduka igihugu kanaka n'umwasi wacu kuko kishakira inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ashobora tuti reka tubumvirize reka muje hamwe mu bugane hanyuma iyo dialogue igira abo urashobora gusanga abantu bose bari kuba barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo dialogue usanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavu umwononi ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yashya uwo mukuru w'igihugu mushasha uca yifata
egomeshanaemamesaransubiye ko indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi bukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanirwe byo bankibi
ahanini ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adanugwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye muvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bari kora kwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko bya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome mushya nahe baricyakwaloiza kugira ngo Burundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
mu bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho yatwebwe Abarundi nuko mu Gifaransa mu Kirundi biragoye mu Gifaransa le changement de mentalité hari ukuntu Abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka nuko uvuga ko ngira ngo ubu Abarundi bazabona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo ni ukubera muvujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko ni ukuvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara aho nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi ibyo mu bya mbere cyangwa bakurica abandi bavuze umuntu ntibumvirize akagwi gatoya akagukiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ngiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira gutera imbere
murakoze baricya ko Aloise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire n'iyagiye ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
Kira nitole Mubaze murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenyezi umurundi kazi Ubenshi muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa nibindi None cyo wakora Munyagihugu Eka nawe mutegetsi haranira gateka kabo